Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamirana i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda muri beneza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije mu Burundi mu twumira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda turi ku FM 104.3 Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha. Kuri uyu wa gatatu abarundi barenga 260 bahora baba mu ikambi ya Rusinda muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo batahutse.
Kugira ngo byo hariya mu Rusenda birakomeye cyane, ariko ndashimye kuba twe twavuye iyo tuba gikiriye abandi nzira. Turabasabye ko abo bitaho cyane kugira ngo baronke uburyo kugira ngo batahe bashike mu Burundi mu gihugu cyatwibarutse ari amahoro.
Uyu ni umwe muri abo barundi bahora mu kambi impunzi ya Rusenda. Umurwi Severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ku mabi yabaye mu Burundi watangaje ko ugiye gutohoza kubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1988 biswe ubwantega marangara. Igitigiri cy'abantu bamaze guhitanwa n'igihuhu sico mwiyo hari ciswe Anna cadutse kigeze ku bantu 12 muri Mozambique na Malawi. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye nimutangwe nimukanya. Aya makuru tatangure kuyavugwa hirya no hino ku isi. Igitigiri cy'abantu bamaze guhitanwa n'igihuhu sico mwiba hari ciswe Anna cadutse kigeze ku bantu 12 muri Mozambique na Malawi byatangajwe n'abayobozi muri iki gihe abatetsi na barongo ya mashirahamwe atanga ifashanyo bakiriko barasuzuma ivyahononekariye. Ibindi kuri inkuru Eugene Mukankuzi.
Ikigo cya Mozambique gishinzwe gucunga ibiza no kugabanya ingaruka zabyo ejo kwa kabiri cyavuze ko abantu 8 bapfuye, 54 bakomeretse, kandi ko 895 bahungishijwe amasaha 28 mbere ya serwakira. Abantu barenga 20,000 muri Mozambique bakozweho n'iyo serwakira. Ibice by'amazu arenga 3,000 byarasenyutse, naho arenga 600 ari ku butaka. Hari n'ibigo nderabuzima hamwe n'amashuri bibarirwa muri 40 byasenyutse. Icyo kigo gishinzwe ibiza cyongeyeho ko za drone n'amato byoherejwe mu bikorwa by'ubutabazi. Muri Malawi bituranye aho serwakira yasize iciye umuriro w'amashanyarazi ubwo imyuzure yangizaga ibikorwa remezo biwutanga, komiseri w'intara Chikwawa yemeje ko abandi bantu batatu bapfuye nyuma y'uko ikigo gishinzwe ibiza gitangaje kuwa kabiri ko umuntu umwe yapfuye imuranje. Naimi Heita uyoboye intumwa z'imiryango mpuzamahanga y'ubutabazi Croix Rouge na Croissant Bleu mu murwa mukuru wa Mozambique Maputo yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ko amazi meza yo kunywa, inzitiramibu ziteye umuti n'udupfukamunwa ari bimwe mu bintu bikenewe byihutirwa kugira ngo bakumire ibyorezo.
Urakoze Eugenie. Muri Ethiopia itangazo y'ibiro by'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed ivuga ko inama y'abashikiranganji uyu munsi ku gatatu yemeje gukuraho amategeko ibihe bidasanzwe igihugu cagenderako imbere y'igihe cyari cyategekanijwe. Ido nido y'amakuru rero Eugenie Mukabuse n'ubundi.
Ethiopia yatangaje ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe mu kwezi kwa 11 nyuma y'uko ingabo z'intaramajyaruguru Tigreya zivuze ko zigaruriye igice cy'igihugu kandi zishaka kugera mu murwa mukuru Addis Ababa. Guverinoma mu kwezi gushize yavuze ko igisirikare cyakuye mu nzira ingabo za Tigreya mu ntara zo mu majyaruguru Amhara na Afar. Guverinoma ntiyemera ibyatangajwe n'ingabo za Tigreya ko abasirikare barimo kuhava ku bushake kugira ngo bafungurire amarembo ibiganiro. Umwanzuro w'inama y'abaminisitiri woherejwe mu nteko ishinga amategeko kugira ngo iwemeze ugira uti ubu tugezaho twumva ko ibitero bishobora kuganzwa twifashishije uburyo bwo gushimangira amategeko. Mu mpera z'icyumweru igisirikare cyari cyavuze ko gifite umugambi wo kwinjira mu murwa mukuru w'intara ya Tigreya Mekele no gukurayo ingabo zose zirwanya ubutegetsi. Gukuraho amategeko y'ibihe bidasanzwe bije mu gihe hari ibikorwa byo mu rwego rwa diplomasi bigamije guhagarika ubushyamirane bwatangiye mu kwezi kwa 11 umwaka wa 2020. Ni ubushyamirane bwakuye abantu babarirwa muri za miliyoni mu byabo bwanatumye benshi basonza.
Adu kubitire i Vatikano, umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco uyu munsi ku wa gatatu yakoresheje amasengesho yo gusabira amahoro igihugu cya Ukraine. Yasavye ko ibiganiro vyohabwa ikibanza bigasubirira inyungu ibihugu vyo mu burengero bw'isi maze bigashobora kumvikana n'Uburusiya inkuru turishikizwa n'ubundi na Jeanine Mukankusi.
Ku cyumweru Papa Francisco yari yahamagariye amadini yose gusenga kuri uyu wa gatatu kugira ngo ibibazo birangire. Avuga ko umwuka mubi ushobora guhungabanya umutekano w'Uburayi kandi ukaba wagira ingaruka zikomeye. Papa Francisco yaragize ati, mbasabye gusengera amahoro ya Ukraine kandi mukabikora inshuro nyinshi kuri uwo munsi. Yongeyeho ko afite icyizere ko ibikomere, ubwoba n'amacakubiri bishobora kuzashira. Mu gihe abantu basenga muri Ukraine n'ahandi ku isi, Papa Francisco yavuze ko yizeye ko ibyo basabye uyu munsi bizagera mu ijuru, bigakora ku mutima w'abayobozi ku isi, bityo ibiganiro bigahabwa umwanya n'ineza rusange igasimbura inyungu z'abahanganye. Adasoma ibyanditse, Papa Francisco yibutse ko abantu miliyoni 5 bapfuye muri Ukraine mu ntambara ya kabiri y'isi yose, kandi ko muri icyo gihugu bazahajwe n'inzara n'ubugome bukabije.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika ya Sam Yanire i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mu kanya amakuru mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Kaya makuru tuyatanguye mu Burundi. Umurwi Severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ku mabi yabaye mu Burundi watangaje kugiye gutangura kurondera ukuri ku bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1988 mu buraruko bw'igihugu bwiswe Ntega na Marangara. Ibindi kuri inkuru n'umumenyesha makuru wacu Pierre Cavera ni inkuru ari i Kigali mu Rwanda.
Umurwi Severe, Commission Vérité et Réconciliation, ujeru kumenye ukuri no kunywanisha abarundi watangaje ko ugiye gutangura kurondera ukuri mu mahano yashikiye Burundi mu yindi myaka atari igihumbi kime amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri. Uwo mugwi wifuza gutohoza cane cane ku bwicanyi bwabaye mu makomini abiri Ntega yo mu ntara ya Kirundo na Marangara mu ntara ya Ngozi. Ugwimo gwiswe ugwa Ntega na Marangara mu buraruko bw'igihugu mu mwaka w'igihumbi kime amajana icenda na mirongo umunani n'umunani kuri leta ya nyakwigendera Perezida Petero Buyoya. Mu rugo gwimo ishami mpuzamakungu ONI mu ceganyo caryo co mu mwaka w'ibihumbi bibiri ryerekana ko abantu barenga ibihumbi cumi na bitanu aribo bahasize ubuzima, abenshi bakaba abo mu bwoko bw'abahutu. Pierre Claver ndayicariye ari mu ntara ya Gitega mu nama yo gutanguza ibikorwa byo muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri yamenyesheje kuri uyu wa gatatu kukuri kubwirizwa kumenyekana kuri ubwo bwicanyi.
Tuzokwinjira mu makuba yashikiye Uburundi mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'umunani, bimwe abarundi b'abanyepolitike bita Ntega na Marangara. Tukabona uburyo bw'inzego z'igihugu hakiri kare turashaka gutangura ibikorwa bya mbere bya Rujyagwimo Burundi bwinjiyemo mu 1993. Uyu mwaka dutanguye hazoba igikorwa kidasanzwe kurondera no kumenya urutonde rw'abantu bose bagandaguwe mu Burundi mu bwimo rutandukanye igihugu caciyemwo. Ayo makrize nayari muri periode du manda yacu 1885-2008.
Naho biruko bamwe mu baburiye ababo muri izo ndyane cane cane mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu babona ko bobo bibagiwe. Naho umugwi Severe wavuze ko n'uwo mwaka uzokorwako amatohoza aba bagwiriyemwo abo mu bwoko bw'abatutsi bagiriza uwo mugwi guhengamira ku bwoko bumwe. Gervais Nibigira ni umwe mu barokokeye mu ntara ya Muyinga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu. Ubu ni umuhinga mu vya kahise na politike, akaba ari no mu baharanira agateka kazi na muntu.
Nk'abantu b'abacikacumu icenda na gatatu nta kuzi tubona ko bako baturonderera. Iyo umugwi wa Severe umenga ni umugwi wa politike, so umugwi witwa ko wigenga unywanisha abarundi canke wekana ivyabaye. Umenga ariho umugwi w'abantu w'ubwoko kanaka ushaka kwegeka ko vyagiye biba mu Burundi. Kiyagira yuko kuri nyikwaza ko atariko kuzuba gutanguye ikindi gice bizotuma haba abandi bantu ivyumviro bibi bisho gutuma hasha kuba ndi ibindi bibazo mu Burundi.
Umugwi Severe ni uheruka kwemeza ko ubwicanyi warumaze imyaka utohoza ko bwo muri 1972 ko ariho nyabwoko ryakorewe abahutu. Ibi ntibihurizwa ko na bose. Ndayicari yarongoye Severe ahamagarira abo babaragize uruhara mu mahano yashikiye Burundi gusaba ikigongwe
gusezera iyi si waragandaguye inzira karengane udasabye ikigongwe uburaza umuryango izina n'ibikorwa bibi kandi batagutumye kubikora umugwi severe rongiye gutera kamo abakiriho ngo bagire iyo ntambuko yo kwibohora
bamwe mu babuza babo bobo bifuza ko hobaho sedasanzwe yerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara
uwose umuti uzoza utanga amahoro mu gihugu kubera mu gihe atoba atarabure ubutungane ku bantu babutse ababo abantu bose tukifise bikomere ku mutima nta mahoro azosasagara neza kugira ngo abantu bimbaremo gusumba
umugwi sever utegekanijwe n'amasezerano ya Arusha yahagaritse intambara mu mwaka w'ibihumbi bibiri inshingano zawo zirahurizwa ko na bose yamara impande zose ntizihuriza kuba wugize kuko batungwa gatoke ko bakorera umugambwe n'ubutegetsi buhari gusa bobo bavyamirira kure bye clave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Clavera mugihe umugira COVID-19 utaratorerwa muti urama hose mu makungu mwidogo ni mwinshi ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu kampi yanduta muri Tanzania zivuga ko zita kironswa imfashanyo zikwiye zo kwikingira uwo mugira n'inkingo zitashikira bose cyane cyane abazikeneye n'inkuru ya James Jovina umenyesha makuru w'ishuri ry'Amerika muri Tanzania
Haraciye imyaka ibiri renga umugera utanguye kuvugwa mu gihugu cy'Ubushinwa hama wamamara hose mu makungu gusa mu nkambi za Nyutana Nyarugusu amakenga ni menshi yuko umugera woba warahageze ariko amakuru y'ibandura n'abicwa nawo ashigwa habona impunzi kenshi usanga zikoraniye hamwe cyane cyane aho zipokerera ibiribwa mu masengero mu nama zitandukanye no mu dusoko duto duto kenshi usanga atadufukamunwa bambaye n'amategeko yo kwikingira uwo mugera ntibayakurikiza nk'uko bisabwa bivanye no kutagira ibikoresho bya nkenerwa zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta zo kubwazo zibona yuko zibeshejeho n'Imana gusa naho ubundi ziba zarahitanywe n'icyo kiza kimaze kwicwa barenga imiliyoni hirya no hino ku isi
ibibazo byo birashabandanya ngaha Induta umaze kubona uyu mugera wa corona uravugwa kandi ntitwashobora kuvuga ko utarahashika ngo bahora hashitse nyine Imana abariyo ikinga imaze kuba ikinze rero nk'ubu nta bikoresho bifite dukwiye bikwiye byo kugira ngo tuyikingire ibintu hivyo bisho sanga ringwana ushobora mbere no gusanga hari nabapfanye nibishwe nayo tutabitse umva ibyo se tubisha nk'uko umwe ngo mu bintu by'ibihano ibibazo nyine turimo nyine ngo sinzi ukuntu babimeze nyine
corona mu gihe yotsa mu ikambi yotumana kuko nta bikoresho bikwiye dufise ubufukamunwa babuduha aye igihe kimwe narasira kutwongera ubundi ubwo baduhaye bwarahetse n'ubyerekeje gukaraba nta masabune tubona tugiye nka ubugiye nk'umwishira hamwe ritanwa no kwisitowa nta sabune usanga aho nta ndobo zo gukaraba ziriho ugiye kwivuza utagira barakowa ntiwinjira narwe barakowa baduhaye zarahetse bifuza rero yuko iwene yo kongereza ibintu byo gukoresha busafi asira tukaronka ibikoresho bigwiriye byo kwikingira corona
ku ruhande cyancyo zo ziratangwa kubabyishakiye gusa ni nkeya ugereranije n'impunzi zibarizwa muri izo nkambi impunzi saba leta ya Tanzania cyo kimwe n'amashyirahamwe ajejwe ubuvuzi kubitwararika no kubaronsa ibikoresho byose bisabwa kwikingira uwo mugera
umva twebwe none dukingiwe gute mu gihe n'uruja n'uruza rurenze hanyuma bakatwongereza ibintu by'amasabune akaba menshi yo gukaraba bagashyira ibituo byinshi byo gukaraba abantu bakaronka amasabune muhira bakaraba abantu bakaronka ubundi bufuka munwa eka kira kintu kikaboneka tukabona yuko batwitayeho nayo ubundi uri kurazunguruka nubwo woza umunyene mu nkambo kazunguruka ni wopfa warabonye yuko hari ibintu bya corona bihari womenga nta ni iyo ngwara iriho
ipfuza ko botungerereza nk'indobo zo gukaraba amasabune yo gukaraba nayo mabarakoa akaba menshi ko abu ahogiye hose bagusaba barakoa utagira barakoa ntiwinjira hano bwe tumbereye
Muganga mukuru w'ikomine ya Kibondo Henry Chinyuka avuga ko gushika ubu abamaze kuronswa urucanco rwa COVID-19 mu nkambi ya Nduta ari abantu 1,800 mu gihe iyo nkambi ibarizamo abantu barenga gato 76,000 mu nkambi ya Nyarugusu abamaze gucandagwa bashika 5,000 mu gihe iyo nkambi ibarizwamo impunzi 120,000 zose hamwe abarundi n'abanyekongo kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Urakoze James Jovini, tukivuga ku mpunzi z'abarundi kuri uyu wa gatatu. Abarundi barenga 260 mu ikampi ya Rusinda muri Repubulika ya Demokrasia ya Kongo batahutse mu gihugu cy'u Burundi bavuye muri cyo gihugu. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo ari muri Kongo.
Abarundi barenga 260 bahungutse kuri uyu wa gatatu banyuze ku mpaka wa Gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokrasia ya Kongo. Bakigera kuri uyu mpaka uhuza ibihugu byombi, bakiriwe n'abashinzwe gutahukana impunzi mu Burundi hamwe n'abakozi b'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi rya ASER. Nestor Bimenyimana ashinzwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Burundi yari aserukiye leta y'u Burundi mu muhango wo kwakira aba barundi bahungutse bavuye mu nkambi ya Rusenda.
Kaze rero barundi bene wacu muhungutse muvuye mu gihugu cha Kongo muzananye mu ikambi y'impunzi ya Rusenda, turabakiranye ugweze ku izina rya leta y'u Burundi, leta mvyeyi, leta nkozi. Nimushike muri sanze, mushitse tubakumbuye, mushitse mu gihe cyiza cy'agatasi, mushikiye muri bene wanyu bari babanyotewe. Nimushike rero muri sanze.
Aba barundi bahungutse biganjemo abana n'abagore bavuga yuko batewe ubwoba n'umutekano muke bagenzi babo mu Rusenda bagenda bahura nawo hamwe n'ikibazo cy'inzara baterwa n'uko batinda guhabwa ibifungurwa na pamwe.
Ndashimye haseri yatwimbiriye ko tabidutahuye. Hariho benshi biyimbira gutaha, ntibaronka uburyo bwo gutaha kuva n'uko ntabari, kugira ngo ibyo hariya mu Rusenda birakomeye cyane. Ariko ndashimye kuba twe twavuyeyo tubagikiriye abandi nzira. Turabasabye ko abo bitaho cyane kugira ngo baronke uburyo, kugira ngo batahe bashike mu Burundi mu gihugu cyatwibarutse ari amahoro. Kuko abasigaye barahariya ni benshi cyane. Ibibazo twahura nabyo twahura n'ibibazo by'intambara, ibihuha.
Jewe impamvu itumye mpunguka, nta mutekano dufise. Turara hanze, turara turiruka, abantu baricwa, nico gituma fashe inzira, inzara, abana ntago bariko bariga barabirukanye. Nico gituma fashe inzira yo gusubira mu gihugu wacu.
Umuyobozi ushinzwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Burundi, Nestor Bimenyimana, aramara impungenge abarundi bose bari mu makambi bifuza guhunguka.
Abarundi bose bari mu makambi, yaba makambi ari muri Kongo, yaba makambi ari mu bindi bihugu, tubatera kama ko guhunguka bakifadikanya n'abandi barundi mu kwiteza imbere. Nidushaka gutera imbere risigaza umuntu n'umwe inyuma. Aha rero dusubiramo akamonye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yama yateye abarundi bahunze ko guhunguka. By'ukuri abarundi bose bahunze nibabyumve, nta mvu n'imwe yotuma hari abarundi baguma baturatura. Hama kandi igihugu cy'u Burundi cyuzuyemo amahoro n'umutekano, umwimbu umeze neza, ibintu byose bitonze neza, mugabo hakaba abarundi baguma mu buhungiro. Twifuza ko bahunguka baze kwifatikanya n'abandi mu bikorwa by'iterambere.
Nubwo abo barundi bahungutse, murimo hari abafite ikibazo cyo kutagira aho bazahitira bitewe n'uko nta matongo bafite mu Burundi.
Ikibazo jewe mfise, ndatashe mu gihugu cy'u Burundi kiwacu nyote yuko nogisubiramo, ariko nuko mpita mpitira mu ibarabara nta fise itongo. Nka papa wanje yapfuye nta tongo adusigiye, umpita nyerera nka mayibo. Nipfuza ko bomfashe iki, bompereza ahantu noshikira nkicera nange mu Burundi.
Jewe ndanezerewe cyane ko bamvuye mu iki gihugu cya Kongo suye mu Burundi wacu, kandi nkomeye kuko hari beshi bahasize ubuzima. Twebwe ikintu bo dufasha hariya nuko bo tugarukira kuko tumaze imyaka myinshi twaratudahari, ibintu byaranonekaye, ntidusaho dushikira, ntidusaho tuba, ntidusaho turima. Badufashe baduhereze n'ifungurwa zikwiye kuko nta kintu dufise twarondeye.
Ubuyobozi bushinzwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Burundi bwavuze yuko bumaze kwakira impunzi z'abarundi zahungutse zivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirenga 8,000 kuva mu mwaka w'2021. Ni mu gihe haseri yo muri Kongo umwaka ushize yavuze yuko abarundi barenga 700 aribo bahungutse bava muri Kongo mu mwaka w'2021. Vedaste Ngabo kubwa radio Ijwi rya Amerika ku mpaka wa Gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Urakoze Vedaste, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika. Abasirikare barakoze kudeta mu gihugu cya Burkina Faso ku munsi wa mbere w'iyindwi. Bakuye ku butegetsi perezida umusivile Roch Kabore, bagirije leta yiwe ko yananiwe kubafata mu mugongo mu rugamba rwabo kugwanya intagondwa z'abayisilamu zibandanya kubakorako itero vyiha inkumbi mu gihugu. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Jean Marie na impera nigisha itangazamakuru akongera kaba kurikiranira hafi ibya politike ari ibamako ku murwa mukuru wa Mali yavuganye kandi na René Claude Niyonkuru akora ushakashatsi mu byerekeye amateka na politike mu Bubiligi mu kigihe akaba ari ibujumbura mu Burundi dutangwe dutega amatwi Jean-Marie Naimenda na impera
Ntema wakibuza kuri mkudeta, nuko mfikuduka ya mbele wae mba kareli mkudeta wabari na hivu ni mtu wabaribuwa wabaribu mali wabaribu gine mbamu hivu nye kari wakamika wakareli demokrati mko triyomba itarashwa mshigura ko demokrati kenshi triyomba muko ali amatora kenshi mbili akika mbamu mbamu demokrati ya teri amatora gusa kari mbamu maya chini wabari muko mbamu nyamuko wadu muko abatege mbatogwa na matogwa baratoza mugabo bashobora gutuma imisho bizabivo abanyeshuri bafise haba muri byinshi byo ngaha kare atoyikuramo no muri mali ye aho nombere ye yabayeho ndagirenze mu buhakare ikiri muri transisho kuko gaye kodo kyabaye yabaye muri mali nuko ntabwo 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 ntabwo
Rone Claude nawe kubgawe ubona ishyira hamwe CDAO ryari ryakoze akazi barishima kubajya wamitse n'intambara zari muri Sierra Leone na Liberia no kugerageza kugarukana umutekano na politique na demokrasi mu karere ko muri Afrika mu burengero aya makudeta ariko araba ari menshi muri ako karere ya nyuma kabare turiko turavuga ya Burkina Faso yabaye ku munsi wa mbere byo babivuze ko akarere ka CDAO bukarengewe nikiye kiriko gituma aya makudeta aba urutavanako arashobora gutandukira n'ibindi bice byo mu karere ko muri Afrika mu burenge mubibona gute
murakoze ibi biriko birabavye abaye muri Burkina Faso byabaye nahandi nkuko mugenzanje Jean Marie abivuze birafatanye n'ibazo usanga biri mu gihugu cari cyo cyose mugabo jewe nashaka tunasimbize tubifatire ku ngero zibiri ufatiye kuri byabaye muri Burkina Faso urashobora kwibwira uti mbo byabaye kumbure byari umuntu ari kubyibaza mugabo ubishyize no mu karere biriko birabamo ukaraba no ku bindi bisanzwe biriko birabera muri Afrika genocide sigura ku ngero zitatu urego rwa mbere urashobora kubitegera ufatiye kuko demokrasi ifashe muri Afrika no mu bindi bihugu bitari bikesi muri Afrika gusa mugabo cyane cyane muri Afrika ko ariho turiko turavuga Jean Marie abivuze demokrasi irarengeye amatora yonyene irarengeye uko intwaro ziba zarashizweho kuva ngo zavuye mu matora zashizweho hubahirijwe amategeko ibyo bita legitimite demokratike cyane legitimite juridique bakanabyisuzuma bavuga abanyagihugu n'abandi bantu barazizuza iriko zirakora barabye ubushobozi zifise mu gutorera umuti ibibazo biba bihari bishobora kuba ibibazo bihamaze igihe cyangwa ibibazo byadutse nk'ibi by'iterabwoyoza by'umutekano yanabitanze kwa karorero ubirabye ku rugero rwa kabiri ibi bica bina nishuri igice cy'icyo kibazo cyanyu ibi byabaye muri Burkina Faso urashobora no kubirabira mu karere icyo gihugu kirimo ni igihugu aho dusanga inzego za gisirikare zaragiye ziragira uruhara mu by'intwaro mugabo ni n'igice cya Afurika muri ino minsi hari imyidogo myinshi abanyagihugu bavuga bati ibihugu ntibigifite ububasha bwo kwitunganiriza iby'intwaro by'ubutunzi hama harimo ikirenge ukuboko kw'ibindi bihugu baridogera cyane Ubufaransa baridogera cyane n'iryo shyirahamwe CDAO ariko muravuga ko ritari umuti rero hari ibibazo byinshi usanga byaduse hagati ya leta y'abanyagihugu hagati y'abanyepolitiki bavuga bati twebwe twabaye bande dusigaye dushoboye iki mu gihe uko ibintu bigenda mu gihugu tuza kubitegekwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu nko muri Gine harabaye icyo kibazo bavuga bati igihe perezida yahahora ariko arahunga bagibwira ishingiro ati CEDEAO ntacyo yavuze ntacyo yakoze ije gute mu gihe hahindutse intwara rero CEDEAO mu bisanzwe yego n'ishyirahamwe rifasha mu gusibya ryategereza gutora umuti nicyo gituma ubona ubu biriko biragorana icyanyuma rero dufatiye ku icyo gihugu cya Burkina Faso nko kuyagira ko ari igihugu aho igisirikare cyamwe kigira uruhara mu by'intwara uwo perezida yarayatembagajwe ni nka wo mu perezida w'umusivire wa kabiri abayeho kuva icyo gihugu ucika bivuga rero ko mu nzego za gisirikare mu banyagihugu baracafise icyizere baracabona ko igisirikare coba umuti mu gihe ibibazo byabaye nabi
ariko igisirikare kihashitse naho abanyagihugu bariko baragira iminsi mikuru bahimbaza abasirikare bafashe kudeta abasirikare nabo bashitse ku butegetsi haraho baba bemeye ko azosubiza ubutegetsi abasivili intwari y'igisivile mugamo mu nyuma ntibabikurikize urabona biriko biragorana nko muri Mali n'ahandi abasirikare niwo muti canke uburyo buzotogwa gute kugira ngo habe intwaro z'ukuri zitunganiriza abanyagihugu kugira ngo ibintu ntibishikiyo aho abanyagihugu batabariza ko abasirikare baza ku butegetsi
Rene Claude mu gihe abasirikare bari kwagira ayo makudeta muri ibyo bihugu bidogera amareta yahari y'igisivile ko atariko arakora ibishoboka byose ngo abafate mu mugongo mu rugamba rwo kurwanya abagwanyi b'abayisilamu ingufu zabo zitera zikomera kubera inzego ziba zidakomeye n'iz'umutekano n'umutekano wari muke muri ibyo bihugu abasirikare bafashe ubutegetsi hari inyishu bazotorera icyo kibazo canke nabo bashitseho nabo bazosanga urwo rugamba rutoroshe rwo kurwanya izo ntagondwa z'abayisilamu muri make
murakoze ntibyoroshe kumenya gusa umuntu abirabye je ndabibona uruhande rumwe ruvuga uti kumbure ni umuti urugero rwa hagufi kandi ku gice kimwe cy'ibibazo harakenewe umuntu afata ibintu mu ntoke haravuzwe ibibazo byinshi nk'ejo bundi n'icyababaje abantu muri icyo gihugu hari igitero cyahitanye abasirikare benshi mu nyuma babasanga nta n'ubugi bari bafise nta n'ibyo kurya bari bafise rero umuntu ashobora kwibaza ati hari intwaro ya gisirikare yashobora gutorera umuti umwe n'ibyo bibazo bakagerageza kugarukana umutekano ikindi kibonekeza ni uko abariko baraza ku ntwaro haba muri Burkina Faso n'ahandi baracyari bato n'abantu bagifise inguvu bagifise kumbura ishaka ryo gukora barashobora kugerageza unafatanije n'uko ari ibihugu usanga abanyagihugu bafise uwo muco wo kwitaho ibya politiki bikiyatuma rero umuntu yibaza ati kumbure abo basirikare nibanyerera abanyagihugu bazosubira babarebere babwire bati ibi birakogwa ntibikogwa aho urashobora no kujya ko n'uruhara rw'amakuru mugo ku rundi ruhande nabwo nta gihe na kimwe uko demokarasi itegekanijwe igisirikare cigera kiba umuti w'ibibazo bihari cyane cyane iyo mwene iyo ntwaro ije gutora umuti nk'uko nabivuze ibibazo bya hagufi mugo binyegeje ibindi bibazo birebire ibibazo by'uburyo bw'amafaranga ibibazo by'ukuntu ibibazo by'umutekano iterabwoba n'ikibiriko biragwira ku isi
Reka dushimire mugenzi wacu Fidela na batumye biwe. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi ya Amerika, ibiganiro twateguye ngaha bigaruka ngaha. Rero turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ya makuru. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu. Turabasabye reka turabateye akamo kandi mwandanye mwumviriza ibindi biganiro vya Radio Ijwi ya Amerika. Mukurindira mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.